Nagenda abwire yuko Uburundi n'agako gatoyi cyane kabamwo abantu benshi cyane nta hantu namwe ku bwanjye ngo hakwiye gusigara hatarimwe nico gituma rero ndabahamagarira gutera ibiti bibana n'ibitegwa hari abantu nabonye baziganye ishinge ahambwiye cyane cyane aho mugamba navuze nzoza kubabaza bambwira iryo banga ishinge ritubiki rijya shinge ryose dukureho ujya mu karatusi no kutunywera amazi gusa tera ibiti bibana n'ibitegwa hanyuma rijya shinge muri hindu ibyatsi biribwa naragaragaje ngo ndabe igiti cy'ikereveriyo usanga ni igiti gikomeye cyane ni igiti kivamwo imbaho kiracanwa Icho giti ugiteye mu murima kivamwa amase y'ibitegwa hari habagira ubwoba ngo kubera ngo ari hunda ngo ibitegwa ntivyokunda hageze kutera ucu gikokora amashami yacho agacavamwa ibirembezo amababi akavamwa amase ibitegwa vyeze ya kereveri ibandanya yo yikurira aho bukerejo ukayikura mwimbaho ukubaka inzu ico gitegwa nasanze ari gitegwa gikomeye cyane ngiye kugigirira isekeza abarundi bose bakimenye kukumenga uno munsi tugifata minene kirakingirisi hari abantu iyo tuyotavuga umukaratusi babona ko harimwe amahera ahambwiye cyane cyane aho mugamba bambwiye ngo umukaratusi nico gitegwa mbumba rugo bafise
emwe
burya isetani zikora kwisi nimwiyumvire uciwe umukaratusi uzosubira kuwuca heza imyaka ingaha genda rero ufate ukure umukaratusi ucurimo ibiraya ukuremo ibiraya ucurimo isoya ukuremo isoya urimo ibijumbu ukuremo ibijumbu urimo ibigori urabe za nkaratusi wosubiye kuzica umaze kugwiza amaheri inshuro zine kurusha uko wari kugumiza za nkaratusi ufise nkaratusi umwe wese nagende akora iyo bizinesi nanjye nkore bizinesi yo kurima ibiraya turabuzorusha amaheri wundi ibinebwe nibyo bitera inkaratusi umuntu wese yizeye umukaratusi ndazi ko ari kinebwe nimwirabe mutinya kurima amatongo y'uburundi mugacamo yafisha ubusa imana yari yaduhaye ngo tuyarime